izi ni indirimbo z'abagumyabanga za Saint Dedef Dede zariko ziravuga igihe batangaza icyese isegeza ry'iminsi 14 ryo kwigisha gutora ego mu matora yo guhakana cyangwa kwemeza inyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro. Ni ibirori byabereye ahitwa ku Rukokora zone Bitare komine Bugenda ntara Gitega hagati mu Burundi, nacyo kibanza cyabaye intango y'isekeza ryo kwigisha ibiri mu inyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro rigiye gushyirwa imbere y'abanyagihugu. Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe Saint Dedef Dede niwe wafashe umwanya munini asigura akamaro ko gutora ego. Uwo munyapolitike yavuze ko ibwirizwa shingiro rinyanyuye rizotuma havaho ibyo yitwa intwaro y'ibyaduka.
Mumaze iminsi mugwa mubyumva ngo bashaka intwaro ziciye mu masezerano y'abanyepolitiki aho kurondera intwaro ishingiye ku mwenegihugu. Izo ntwaro rero zihagaze ku masezerano twazisezereye. Ubu twavuze tuti bayi.
Iyo ndongozi mu bagumyabanga yamenyeshe ko ibwirizwa shingiro ryahora ari ikibanza abanyepolitiki batera icyo yita akajagari, ikari n'abategetsi yishe abomekerano bagiye kutazobona ikibanza muri iryo bwirizwa.
Ni ukwiyamiriza abategetsi b'abomekerano. Ubiravyo neza mbere abategetsi b'abomekerano wasanga bariko bakorera mu kwaha kw'abakoroni. Mwarabonye yuko iyo batobye Burundi bikabananira bose baruhukira iw'abakoroni, byerekana ko baba bafise uwubatwara. Abategetsi b'abomekerano rero ubu ukwitorera ibwirizwa shingiro rishasha ni ukugira ngo ntibaze basubire kutwihomekako.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yafashe ijambo ahanini atanga impanuro ku bagumyango ba Saint Dedef Dede.
Mutegerezwa ko n'uhagararira abarundi mwese aho muri bashaje bagumyabanga Imana yateka mu muhagarari igihugu cyayo ku gihe nk'iki ineza y'abenegihugu bose. Ibiturimo ni iby'ineza y'abenegihugu bose, si iby'umugambwe turimo. Tubasaba kugira ubupfasoni na cyane cyane dushaka kubibona mu byo gihe turasabye kwihangana. Hari amajambo wumva yuko arakavuna mutima, ihangane kwihangana gushikana ku ntsinzi.
Ku bandi yita intumva Perezida Nkurunziza yagize ati
bagaze ngaha ngomba gutangariza abarundi bose yuko amatora y'ibwirizwa shingiro azogenda neza cyane. Imana yo mu ijuru iyo cyane nagomba kandi kubatangariza yuko yaba umurundi cyangwa umunyamahanga yogerageza kuyitambika imbere y'amatora azohura n'Imana mushobora byose. Imana yo mu ijuru iyo cyane hari intumva mushaka kubigerezaho.
Perezida Nkurunziza ntiyanyegeje ahagaze muri ayo matora y'ibwirizwa shingiro
bamaze ngo umwera ubibukura kwira umwera rero murayi wanje nzotora yego amugura musaka akimutaka nta kindi.
Uretse abategetsi b'igihugu n'umugambwe Saint Dedef Dede, ibyo birori byari byitabwe na bamwe mu baserukira ibihugu byabo mu Burundi. Muri abo twavuga abaserukira ibihugu nka Nigeria, Afrika y'Epfo, Tanzania, Rumania, Kongo iharanira demokarasi n'igihugu cya Cote d'Ivoire. Ibugendana Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.